Abikorinto ba kabiri ikigabane cy'icyenda. Ivyo kugaburira bera sindinda kubibandikira. Kuko nzi umutima ukunze wanyu niyo nirata mu Banyamakedoniya yuko mu ofise. Mvuga yuko abanyakaya bari basanzwe biteguye uhereye umwaka ushize, kandi gushishikara kwanyu kwateye benshi umwete, kandi ndongitse abavukanyi kugira ngo kubirata kwacu ntikuzopfa ubusa muri ibyo, kugira ngo muzobe mwiteguye nk'uko nababwiye. Twebwe sinovuga mwebwe ntituzomara amazwi n'ibyo twari twizigiye, namba Abanyamakedoniya bamwe bazozanana nanjye bagasanga mutiteguye.
Icyo gitumye niyumviriye yuko nkwiye kwinginga abo bavukanye kunyitangira imbere mu kuzi wanyu ngo babanze gutunganya iby'ubuntu mwasezeranye kera bibe biteguwe nk'ibyo gutabara hatari mw'ubwiyimanyi. Ariko icyo mvuga ngiki ngo ubibanke azokwimbura bike, ubibanyinshi azokwimbura byinshi. Umuntu wese atange nk'uko abigabe umutima wiwe, atababaye canke atagoberewe, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi Imana ishobora kubasaza ku buntu bwose kugira ngo murushize gukora ibyiza byose mufise bibahagije muri byose, nk'uko handitswe ngo yatanze isabagire, yahaye abakene, ukugororoka kwiyo kwamaho ibihe bidashira.
Kandi iho mubivye imbuto n'imitsima yo kurya n'izobaha, bibongeraniriza imbuto zanyu zo kubiba, kandi zoguza imbuto z'ukugororoka kwanyu. Namwe muzotungishwa muri vyose ngo mugire ubuntu bwose butuma dushimisha Imana. Kuko igikorwa cy'uko kugabura kitamara ubworo bw'abera gusa, ariko kandi kirushiriza gushimisha Imana muri benshi. Kuko uburyo mwageragezwe n'uko kugabura bwatumye abo bahimbaza Imana yuko muyumvira mwatura ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi yuko mwatabarishije byinshi byo kubafasha no gufasha abandi bose. Kandi mu kubasengera babagirira inkumbu kuko ubuntu bw'Imana burushiriza kuba muri mwebwe. Imana ishimirwe ingabire yayo nziza itovurwa.